Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri bene za nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Munikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Igenekezo ry'umunani cyo kwezi kwa kabiri Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi yaratangaje icyese igitabo yanditse cyitwa Burundi Demokrasi Piège, no kuvuga demokrasi yaburabujwe cyangwa demokrasi yabayemo imitego intambami. Mu cyo gitabo Ntibantunganya arashikiriza urutonde rw'ibintu byamutumye acandika rurimo kumurwi w'igihujejwe kumenya kuri no kunyumanisha Abarundi ukeneye amakuru y'imvaho y'ibihe bitandukanye byaranze Uburundi, amakuru Abarundi banyotewe. Mu bintu kandi byatumye yandika icyo gitabo ni ukugira ngo amenyeshe Abarundi n'abantu bose bakurikiranye hafi ibyerekeye Burundi ibintu bihambaye byashitse igihe yaronswa amabanga yo kurongora igihugu mu kiringo cy'imyaka ibiri. Avuga kandi ko mu byatumye yandika icyo gitabo harimo kuraba niba umugambi yishinze azowushikira arazi ukuntu abantu bose bazosoma icyo gitabo bazowushakira. Ikindi kintu nyamukuru cyatumye yandika icyo gitabo nk'uko abivugira ngo kwarugushikira ugaruka rwo ruhanzwe n'ingaruka mbi z'indyane zabaye mu Burundi kugira rumenye ukuri n'ikizira mu ntumbero yo kuvabanura n'abarushuka bishakira inyungu zabo. Igihe yashikiriza icyo gitabo gifise impapuro amajanirwi na mirongo ibiri n'umunani abatari bake barashimye umwete hamwe n'ubunyakuri Perezida Ntibantunganya yacandikanye. Uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga turafite akanyamuneza ko kubamenyesha ko turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi. Mwiriwe neza Perezida Sylvestre Ntibantunganya.
Mwiriwe neza kandi ndahaye mwiriwe Abarundi ariko aratwumviriza baba abari ngaha mu Burundi canke mu bindi bihugu mu makungu.
Murakomeye ngaho?
Ino turakomeye mbona na n'udutu twe tuhari akavura karatwe kuba mu kanya gaheze ngira karagwa mu kanya.
Ni byiza cyane rwose. Ndabona isaha imwe na kane gatoye cyane rwose kugira ngo dushobore kuvuga kuri icyo gitabo, ariko ndizeye ko mushobora guca mu majambo make cyane rwose guca hirya no hino ibiri muri icyo gitabo, ariko ubwa mbere na mbere nshaka mutubwire ituma mwatoye mwahisemo kwita icyo gitabo Burundi Demokrasi Piège.
Ega ubwa mbere hoho hari shino kwibutsa Abarundi ubwa mbere ndandika igitabo kuri kahise kakino gihugu cacu canke kubyo jewe nogira ndi nararanguye mbere dufatanije n'abandi twakoranye urugamba rwa demokrasi muri kino gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'icenda. Nari nasohoye igitabo nari nise ine demokrasi pour tous les Burundais, demokrasi ku Barundi bose. Cyari igitabo cyanditswe mu bice bibiri, igice cya mbere kigatangurira kera mu myaka Abadagi bashika kigashika igihe twikukira, hanyuma ibindi bikurikira bikaba byashyizava igihe twikukira gushika haboneke intwaro ya demokrasi igihe Perezida Melchior yatsinze amatora. Icyo gitabo rero nabonye umengo nticasomwe cyane na gato, kuko ninaba nibuka neza gushika ubu ibitabo byaje kugurishwa n'ishyirahamwe ryari ryacanditse ryitwa Rarumata ryarenze amajana atatu na mirongo itanu. Mumvo rero zantumye nandika iki kindi gitabo hari ubwa mbere kugaruka ku bintu bimwe bimwe nari nanditse mu cyo cya mbere. Mugabo nk'uko wabivuze utangura ikiganiro, hari imvo zitatu nyamukuru zatumye nandika iki gitabo ine demokrasi piège, ni ukuvuga intwaro ya demokrasi yatezwe imitego cyangwa igenda itegwa imitego. Abantu bashobora kumbaza bati yatezwe imitego na bande, zagenze gute, izo inyishu bazoyironka basomye icyo gitabo. Ni ukuvuga rero imvo ni zitatu. Imvo ya mbere wayivuze, urabona yuko kuva mu myaka y'igihumbi bibiri na cumi na kane hashinzwe umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Uko kuri urondera gushingiye cyane cyane kuri kahise ka kino gihugu, mbere abatari bake ugasanga bipfuza kumenya kahise bashingiye ku byakozwe n'abarundi, bikaba nabyo mbere benshi byabasesereje. Ugiye kuraba ubwicanyi bwagiye buraba muri kino gihugu, ugiye kuraba gukumirana kwagiye kuraba muri kino gihugu, ugiye kuraba ibyagiye byononera intwaro ya demokrasi abarundi bagira ati turagiyemo igihe twikukira. Urazi ko habaye n'amatora hahiganwa imigambwe myinshi. Nandika rero igitabo cye ndagize nti reka ndakigire nk'intererano yanjye nk'umuganda wanje muri icyo gikorwa cy'uwo mugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Iyo rero ibaye imvo ya mbere. Imvo ya kabiri nagize nti buriya iyo turiko turaba kahise ka kino gihugu hari ibintu bikunda kutugora, tukeza kugenda tugerageza natwe kwigora kugira ngo tubirabe mu mpande zose, umuntu ntagende yikwegera ko gusa na cane cane ashingiye ku bwoko bwiwe canke ku mugambi wiwe arimo.
Ico ni kibazo ariko gihambaye president ntibantunganya nkuko vyigaragaje muri kahise ku Burundi, haba abahinga banonose vyerekeye kahise kenshi na kenshi ibintu usanga abo bahinga batabibona kumwe, ugasanga nkuko mubivuze hisunzwe ubwoko hisunzwe intara. Icyo kibazo none cyo nibaza ko cyo torego umuti gute
ngira ngo ndaza kubigaruka ko nobanza ngahita ndashika ku cya gatatu uko umuti ndaza kubabiraje kudavyumvira kandi nijo navuze muco nijo navuze nzo nagerageje muco kitabo naho kuri ubu bidashobora kuba byoroshe. Bituma rero jewe mumvu ya kabiri nagira nti reka umuntu agerageze kuba nk'utanga akarorero k'ingene umuntu atotinya no kuvuga ibintu byamugoye cyangwa ibishobora kuba byaragoye no bari kumwe mu mugambwe kugira ngo bashobore kwerekana ibyagiye bigora igihugu cyacu. Imvu ya gatatu rero ni ikomeye kuko jewe nandikagira nti urugwaruka rukora kuri uno munsi dukore ku buryo butagwa mu kaga nkuko twese twagiye tukagwamwo kuva ubumwe bwikukira gushika muri iyi myaka y'ikinjana cya mirongo ibiri. Aha rero nkagira nti urwaruka rw'i Burundi bumenye kahise birakenewe koko, mugabo kandi bumenye kwikingira, rumenye mbere no gusaba batwebwe turi bakuru babo canke mbere batse kubakingira canke gufashanya nabo ngo bikingire ntibagwe muri ayo marorerwa twe twagiyemo. Macane cyane igitonda rivuga nuko urazi Burundi aho bugeze uno munsi, usanga abari hejuru mu nzego z'igihugu, iyo mvuze inzego z'igihugu simba mvuze inzego za leta gusa, mbavuze amashyirahamwe yigenga ayavuga yuko adaharanira ibya politike, mbavuze imigambwe, mbavuze kumenyesha amakuru, mbavuze mbere no mu mashengero, usanga hari abantu bagiye bashyira hejuru y'abandi uyu munsi kandi baciye muri arya marorerwa yabaye mu gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo inani n'indwi. Mbere ugasanga hari no bamwe bamwe bashobora kuba yagize mu ruhara, ariko wagenda hasi ukaraba ugasanga ariko aratangura kuja ahabona mu nzego z'igihugu, mu gisirikare, mu gipolisi, mu bapadiri, mu mashyirahamwe yigenga mu kumenyesha amakuru. Uburundi bushashe niko novuga abantu usanga ata kintu na kimwe wogira ngo baragirizwa mu byabaye muri iyo myaka nagiye notagura. Nagira ndi ronga anuko hagabira kugira ngo twebwe ayo marorerwa yashitse cyangwa twese mu ruhara nituzoze gukwegera mu rwaruka kandi rukeneye ahubwo kubaka Uburundi ataho buhuriye namba na burya Burundi bw'amaganya, burya Burundi bw'amagogwa, burya Burundi bw'intambara, burya Burundi gukumirana twe twaciyemo tukabona muri iya myaka yabaye kuba twikukira gushika ejo bundi.
Tugarutse
ku mvugo zitatu zabitumye rero.
Tugarutse ku mvugo ya mbere mwavuze uruhara ruhambaye cyane rwose umuntu wese afise amakuru yerekeye kahise ku Burundi yotanga kugira ngo nawe amurwi ujeje ukuri no kunywanisha abarundi ushobore kugira kurangura neza igikorwa washinzwe. akamomotera abarundi ikabazi kwandika abarundi bazi kahise muri iki gihe batari kwashikiriza makuru yerekeye ivyo bazi nakahe
ndiko ndasigura igihe nariko nshiraho ico gitabo niko nsigura rero icatumye ndacandika narabaye nk'uwishura kuri cyo cyawe navuze nti buriya mu bantu ba mbere batirizwa gutanga ibyiyumviro byabo ubuhamya uko no bivuga n'abantu barongoye igihugu cy'u Burundi uyu munsi abakiriho turi bane hari perezida Petero Buyoya yarongoye u Burundi kuva mu mwaka w'1997 agashikana mu mwaka w'1993 urumva inyuma yiwe haraje perezida Melchior Ndadaye ntawuzi ko atarengeje amezi atatu ayagutegetse inyuma ya perezida Melchior Ndadaye haraje perezida Ntaryamira nawe nyene ntiyarengeje amezi abiri mbere jewe ndibutsa muri iyo nteguro y'ugushikiriza yuko abo bose barabagenzi banje twagiranye urugamba rukomeye muri demokrasi kuva tukiri impunzi mu gihugu cy'u Rwanda gushika no dutahiye ngaha mu Burundi hanyuma rero akacakurikira jewe ndi bantu ya Sylvestre narabaye umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'1994 gushika mu mwaka w'1996 inyuma ntawutazi ko Major Petero yagarutse aniciye kuri kudeta yabaye kuwa 25 z'ukwezi kw'indwi mu 1997 hanyuma ashikana mu mwaka w'2023 kuva 2023 gushika 2025 turazi yuko habaye perezida Domitien Ndayizeye hanyuma kuva mu 1999 kuva mu 2025 ahubwo turazi yuko u Burundi burongowe na nyicubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi uyu munsi nkagira nti rero mu bantu ba mbere bafise ico boterera canke gufasha gutera nabo ubwa mbere koko mu kuvuga ibyo bazi bakabibwira uyu mugwi ujijwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kandi bakongera bakiyemeza kandi bakagendera kutaba intambamyi ku handi hashobora kuva iyo nkuru ituma ukuri kumenyekana bakareka abantu bakisanzura bakabivuga urabona yuko n'umwaka n'imyaka bahaye uwo kurondera kuko kuri ubwa mbere yari imyaka iba kuri independance kuva ku mwaka twikukira gushika mu 2008 ubu noneho byatanguye kuva kera mu mwaka w'1995 gushika mu 2008 aha rero abo biyuguruye birashobora gufasha urashobora kuba rero no kuri abo ukaja no ku bandi bafise uruhara na cyane cyane mu migambwe ngo mu migambwe Sahwanya Frodebu Itrona CNDD-FDD umugambwe FNL niyo yagiye ikomoka ko gushika kuri uwaraye uvutse n'indi migambwe nka MST nayo nyine urasanga ifise ukuri ishobora gushikiriza twayishikiriza rero umutima wuguruye atagahinda umuntu afise ata kugira ngo ngiye kurenza urugero ishobora gufasha rero gushikira kwa kuri abarundi banyote kandi bizeye kuzakura mu kaga igihugu cyacu mwaraye imyaka n'iyindi
ndabona abanywanyi barindiye ko bazabibaza no gushikiriza ivyumviro ari benshi ariko imbere yaho rikana baza kabazo kajanye n'amatora mu 1993 amatora umugambi mwari mu Oxford bo yatsinze mbega igihe uyu mugambi utsinda batora wari witeguriye gutwara canke wibaza ko ashobora kuba leta ifata kibanza
aho umbajije n'ikibazo cyashikirijwe igihe nariko ndashikiriza nyimico gitabo ndibuka yuko mengo wakigarutse ko nwahoze hari umushikiranganje mu ntwaro ya Perezida Melchior Ndadaye Jean Marie Ngendahayo niwe yabaza ati perezida ntibantunganya uyu munsi kuso icyo gitabo cawe tudurira ko ubivuge mbega nibyo koko yuko barongoye ko kiya gihe basi kubumviriza mu byumviro mwagenda mutanga kugira ngo mutegure neza umuzo wa demokrasi koko hari ibyo umuntu ashobora kubona hirya no hino twagiye turakora naho ntoja muri icyo gitabo ubwacu twe twavuga tuti reka dutegure imitima y'abantu kuko turabona yuko iyo tuvuye atari horoshe turaze ibibazo biri mu gihugu macane cane uko intwaro y'ubutunganije turaze uko inzego z'umutekano zitunganijwe haba mu biraba kwinjira mu bishingiye ku bwoko haba no kugene zikora twihweje ingene urwego rwo gutunganira ariko gucamanza rutunganijwe haba nyine mu kwinjiramwo urazi ubwoko n'ingene ukora twiraze ikibazo cy'impunzi turaze ikibazo cy'impunzi tukagira tuti none mwebwe mutwara nimwoza tukicara hamwe hanze zose tukabironderera inyishu hamwe ishu turonse tukiha umwanya niburi iburi w'imyaka itatu kugira ngo tubishyire mu buryo hanyuma tuzije matora imitima y'abarundi yatunganijwe neza mbere ngana nashaka kubwira yuko hari bamwe iyo bariko barabyibutsa kubwira bati ahubwo nitwashaka imyaka itatu gusa hari navuga bati twarashaka na cumi nuko bwa rero ushingiye kuri ibyo twe twavuga twashaka ariko batora yoba niburi iburi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu ariko rero ntitwumvirijwe n'ibyo mwabonye n'ibyo mpunzi ikindi ni uvuga ngaha ni uko hari n'inzego za gisirikare n'urwego rwa gisirikare batanze icyumviro nari mvuze ngo ngicyo mu kubisa ngicyo bakavuga bati tugiye kuraba uko igisirikare cy'uno munsi tumeze tukaraba n'inzira nshasha uburundi bugiyemo ya demokarasi harakeneye ko dutegurwa neza kugira tumenyere iby'intwaro ya demokarasi ariko naho nyine urabona kubitumvirijwe nje ndibaza yuko ibyo biri mu byatumye ibyo twagiye turacamo byadushikiye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatatu bishika
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Silas muriwe neza muri hehe Silas
ndabumva
muri hehe
i Burundi Ngozi
Ngozi akandi kazina ninde akandi kazina ninde ego me turi kumwe n'umutumire Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi turi ko tuvuga ku gitabo kiwe yanditse Burundi Democracy Piège duga ku ijambo akabazo cyangwa icyumviro
cyumviro nashaka gutanga
ego
yandamubazo ijya mu mbarise yuko
ego
ahantu umuntu ashaka kuronka icyo gitabo yanditse
ego
nyina
taraka mu bataconye murakoze Silas reka tumuhe ijambo akubwire ahantu mushaka kubona ico gitabo
ico gitabo urakoze Silas ico gitabo twacanditse mfashijwe nishira hamwe rimwe barundi ryitwa iwacu mugabo rikorera iburaya hanyuma gushika uyu munsi ibitabo vya bimaze gusohoka ibitabo amajana abiri urumva wawundi agira ati umuhini wa mbere utera amabavu byari ibitabo amajana abiri ivyo rero ubu vyarahetse mugabo turiko turiga neza ingene hoboneka ibindi bigashikira abantu bakeneye kubisoma na cane cane ngaha mu Burundi mbere ndafite n'icyumviro yuko bishobotse ngo ubyo ukaboneka hoba nk'abantu babisoma bari mu migwi hanyuma inyuma tugashobora guhura tukicara tukaganira bakambaza ibibazo ku byo basomye babona neza ni ukuvuga rero mu minsi iza tuzovuga neza ubishobora kurongerwa nihamara kuboneka ibindi byashyize ngaha mu Burundi
murakoze reka duhe n'ijambo kandi Cedric mwiriwe neza
nyamakuru ndaramukije na nyine cyubahiro wahoze ari mukuru w'igihugu cyacu Burundi
yarakumva muri hega Cedric
jewe mukuru cyangwa ndi Kampala Uganda
hanyuma kandi kazina ninde
ni irakoze Cedric
irakoze
kubera ko ahantu ndi ubuhinga bwo gutuma tuma nako baravuye bunshi kagurika nashaka aze kunyishura ndi ku murongo ko ubushize ari gihe bunyishura mwankuye ku murongo nari mfite utubazo dutatu
yego
nagomba kubaza nyine cyubahiro perezida nagomba kumubaza nti kuko ndazi ari mu bantu bagize na Accord Arusha muri bya biganiro nagomba kumubaza akabazo ka mbere nagomba kumubaza ni CVR buriya yayifise bakiri muri Accord Arusha CVR wari umugwi usisitemi chono vuga objective wako unwanisha abarundi vidashiye mu masenhari nagomba kumubaza yuko severe ishobora kuzokorana na senhari bibishobotse akona kambere ego akagira kabiri nagomba kumubaza nti mu yaravuze ko mu iki gitabo yasohoye ko abatwaye igihugu cy'u Burundi bobazwa na cyane cyane jewe nagomba kumubwira nk'abafite amakenga nkabana numvise kumengo nk'uwaho atwara u Burundi Petero Buyoya hariho umutahe mpuzamakungu umurondera nicyo gihe rembwa ni we bizogorana ukuntu azogaruka kuvuga ukuri afise umutahe mpuzamakungu umurondera ako nakabaza kagira kabiri ama akabaza kagira gatatu nagomba kubaza nti mu mugambwe Frodebu asanzwe aturukamwo bazosaba indishi y'akababaro cyanye kubera ko intureka yose yavuye ku Uganda kugwa rya president Nyenicyubahiro Mekyo ndaye mu 23 akaba nawe yari yavuye muri Frodebu nkabaza nti beya umugambwe z'abanya Frodebu ntacho uzosaba muri severe cyanye ntandishi y'akababaro uzosaba kubera ibyo bintu byabubaye ko
murakoze Cedric wa musi radio wa musi radio nta radio ofise
ayeka na inashatse azi kunyishura ndi ku murongo wa mukoze
ndeka agirageza kwishura ka ndapunjambo akwishura kuri izo bibazo bitatu mukiringaho kuri telefone
yego niko ndaramukije Cedric irakoze ahari mu Buganda mu Kampala abutatiru yina nagiye mu biganiro vya Arusha gushikana aho dushaka amasezerano arimwo ingene hoshingwa imigwi sumugumwe mbere yofasha abarundi kunywana nagiye ndamwibutse ko hari imigwi itatu yari yumviriwe ya Arusha umugwi wa mbere wari uwo gutohoza ivyerekeye genocide ukaba ari umugwi wohuriramwo cane cane abahinga mpuzamakungu hanyuma usanze hari genocide iho nyabwoko byo ryabaye mu Burundi baca basaba yuko abarundi boca basaba gushinga sentare mpuzamakungu yo kiri manza abashize uruhara muri iyo genocide muri iyo nyabwoko ica kabiri cari catunganijwe kwari gushinga umugwi umeze twita Commission Nationale chargée d'enquête sur le yukurondera ukuri no kunywanisha abarundi ica gatatu zari ibintu byinshi bavuga bati kuraba ingene hobaho rero ibimenyetso biza binywanisha abarundi mugabo murazi yuko hagiye haba ingorane ibintu bigenda bihinduka gushikaho uyu munsi rero dushika ku mugwi ukunwanisha ukurondi ukuri no kunwanisha abarundi ikibazo cha sentare yavuze yandabwire yuko yumva nk'uko namubwiye yuko habonetse ko habaye ihunyagwa ku Burundi hakayini nzira ya mbere haba kugira ngo umutuboneke atari uko abasentare ikurikirana abagize uruhara muri iyo genocide ica kabiri ni uko naho hari iyo migwi itavuga yuko ubucamanza mu Burundi buca buhagarara ni ukuvuga rero yuko usanga hari ibintu bigenda bijaniranye bifatana mugabo intumbero nyamukuru ikaba intumbero y'ukurondera kunywanisha abarundi ikibazo cha kabiri yabajije avuga ati abatwaye yuko bobazwa maheje kubisigura mu kanya gaheze n'ubu no bigaruka ko imirya nyene nuko bafise byo bazi benshi byinshi ubu untawuza kuvuga ngo twe twarongoye igihugu ngo nta bintu nta bintu ngo ntituzi bintu tuzi ku gihe twebwe twari dufise ubwo butegetsi ngaha mu gihugu rero dufite kwiyugurura imitima kugira ngo izo tuzi tubishikirize mbere kuri ubu atano murinze kuza kudushira ko narimbuze kubidusaba ashize ningubu ati rero ngubu hariho abashobora kuba afise imitahe ibarondera yavuze nka majoro Petero Buyoya icurumva n'ikibazo kiraba ubutungane bw'u Burundi nabo nyene babakurikiranwa mugabo icondo ico nuko buriya umuntu ashobora kugira wenyene intumbero yihaye akagira ati reka mbere ndakanya ndose kugira ngo sigure neza mu buryo butomoye nsabe gusa yuko ivyo biba ku mugaragaro umuntu ashobore kuronka abantu amuvugira hanyuma mbere nerekane ukuri mfise yuko atawuguhuriye nivyo abo bantaye uwo mutahe biyumvira je uganje abo muzivyi wanje niko nobigenza mugabo sindi ngaha ngo mvugire uwo yavuze uwo mutahe uraba
hari n'ikibazo ego cagatatu cindishi
cagatatu yabagije ati fodebu niyo yaturukamwo abantu batari bake harimwo n'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bagandaguwe mu itembagazwa ry'inzego za leta umwaka w'igihumbi kimwe n'1993 ku itariki 21 ukwezi kw'icumi ati muzosaba akababaro ubwa mbere ndagira nabwire naho nyene ko muri kino gihe atari jewe ndongoye umugambwe sohajya shodebu mvuga nogenda rero ngo ngiye kuvugira ngo nzobigenza uko haba namba yombaza ati wewe bantunganya ko hari umupfasoni wawe nawe nyene yagandaguwe muri iyo kudeta nyene mbega bishitse akabimanza ugahamagarwa uzosaba indishyi y'akababaro hari ikintu cya mbere jenshi iri imbere ni jenshi ntibantunganya ndashyira imbere ikintu cy'uko Imana yomba tugahura n'umuntu yishe umupfasoni wanje icya mbere nogira norondera kumukiza ndorondera kumukiza kuko niyabakiriho atezo kuba rimerewe cyane gose kuko abona yuko ibyo yakoze ataco byazaniye igihugu atari akarambaraye akabona yuko kuri ubu yagira ngo agiye kubuza aricyo byabaye inyuma aho rero urumva niwe ngira ndi dufashanye mu byerekeye ukunywana ariko hari kandi ideni urya wishe umuntu ubufitiye ari uwo wiciye ari n'ideni ufitiye n'igihugu aho rero arashobora kubimanza imanza zibaye hamaje bakampamagara noheza nkaraba uco gihe nyene zibaye igikenewe ngo intumbero nyamukuru nkagira nti turondere ukunywana no kunywanisha hagati y'abarundi
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Silvestre muri Beneza
ndakumva cyane ndakumviriza amazina yanjye Silvestre ni bantunganya perezida w'u Burundi nanjye nitwa Masora Kiza Silvestre
ni perezida yahoze arongoye Burundi
mu ndamukiriza
arakumva
Kiza Silvestre ari mu Buganda
yego murakumva twibutse kandi akazina k'ikirundi
akabazo rero ngombanda mubaze
yego
ngombanda mubaze perezida w'u Burundi wacu ni mazina yanjye ndamuzi ngomba ndamubaze ibyabaye mu 1993 kandi yari muganga Prodebu none ko ari muganga Prodebu bajya batutsi n'abahutu besi bapfuye mu 1993 bazobazwa nde bazobazwa ni bantunganya kandi bazobazwa nde ko ababuze ari besi kandi naho baza barabahamba niwe ndahazi aho baza barabata ukutariko ndabazi ndahazi nanjye nari umurundi nari hariya nicyo gihe naca mwunga sindasubira mu Burundi nanjye bashatse kuyiga yuko none bajya abantu bazubazwa nde nicyo mbajije perezida ntibantunganye yari perezida yarabaye perezida w'u Burundi Silvestre mugenzi wanjye batumisiyo ndayizeye ni baramubanje nabo barongoye ni bubezi mukayanza arabyumva mukayanza nabo barongoye muri baramwanje
yego me reka tumuhe ijambo
bajya abantu aho ndayizeye
murakoze Silvestre reka tumuhe ijambo agica kwishuri duga ku ijambo perezida ntibantunganye
nari nakuramukije Silvestre Masabarakiza sindi kwanyumvise reka nongere ndakuramutse hamashima ni kiodo chawe mungabu mkwini shura ni kuruhu inyishunzi iza wajironga koko usobye igitabo chanje kuko ivyo byose ndabigarukako hari ico ndabivugako sinoza rero kurondagura ngo nayivuze ukunuku nuko mugabo womenya yuko jewe kuba na kera mvuga nti ica mbere cyo abarundi dutegerezwa kuza twemera nuko habaye ubwicanyi kiriya gihe ubu bwicanyi ugatwara abahutu ugatwara abatutsi ubu bwicanyi bwarabaye rero ntibwigize ntibwizanye hariyo bwavuye aho bwavuye rero niho kurondera gusigura kubindaba jewe Sylvestre Ntibantunganya mu bantu barokotse muri biriya byo gutembagaza inzego za leta zabaye jewe ndimwo kandi ndi mu bantu batanguye kandi no gusubira kuja ahabona bavuga bati reka tugaruke ku ntwaro abarundi bari bitoreye naho bitoroshe ariko murazi peje kubivuga ingorane zagiye zirashika harabaye rero inyuma y'iganda kugwa rya president Micho Ndadaye umwanya no uvuga yuko usa nuwari nk'indwi zibi nk'indwi yose hari ubutegetsi kari buvuye kuri bariya bagize kudeta kuko twebwe abafodebu batari bashoboye kwicwa twari twanyegeye twahunze aho twanyegeye twahunze mu gihugu do hari ubu bwicanyi bwavugwa sinzi rero yuko uwanyegeye ariko yo bubazwa mugabo agize ati tububaza abo bantu je naravuze n'ibindi jewe hari ibyo mfise kwemanga hari nk'abavuga bati sawanya Frodebu yaragize ihonyabwoko ry'abatutsi je naravuze ndi igihe Major Petero Buyoya andembagaza ku butegetsi mu mwaka w'1996 haraheze iminsi ibiri turahura twahuye ku genekerezo rya 2007 z'ukwezi kw'indwi emwe ntizari byoroshe nibyo mugabo je ndamuvuga ndi nta yindi nzira atari kuganira icyo gihe ndibuka ijawo namubwiye bavuga bati tuje guhagarika ihonyabwoko ryari koriragirwa nababwiye ndi niba hari ihonyabwoko ryateguwe mukavuga yuko ryateguwe n'umugambwe sahwanya Frodebu hariho abambere bateza kubibazwa Melchior Ndadaye sihari murazi yagiye yarapfuye Karibari Ponciano rero ni umunyamabanga mukuru yarishwe wa gatatu yari jewe umugambwe sahwanya Frodebu ni je ndi ngaha ubona afite ibimenyetso byerekana yuko byagiye gategurwa jewe ndi ngaha imbere yo kugenda kubaza abandi bantu bose banze mufate jewe muze kubaza jewe n'ubu niko guma mvuga ugira ati ndafise ibimenyetso yuko byateguwe n'umugambwe sahwanya Frodebu ukarondeje abuga byose kurya mu duki kuri biriya bintu bibi bigayitse n'ubu arashobora kuza akagira ati ngo wewe ubanze ubisigure imbere y'uko tuja ku bandi
hari abategetsi bo muri Frodebu baba barateye akamo abajyanye kabasaba kwihora canke kugira ubwicanyi
ivyo ondaho nyene kandi mu byo nje niyumvira abantu babisoma icyo nzi gusa nuko twagiye tuvuga tuti nukuri ibyabaye birababaje ni ngombwa yuko ubwicanyi buhagarara hari ni n'amakuru ntanga mu cyo gitabo cingene hari abavuye ngai Bujumbura bakagenda mu gihugu hagati guhumuriza ndibuka yuko nk'umushinga ntahe barusakiye ko Pierre yagiye guhumuriza mu cibitoke ajanye na Colonel Gakoryo ndibuka ko aragiye guhumuriza mu gihe muri za muyinga zahe za Gitega benshi bakabona ibyabaye bijya rero nukuri muvuga ni abantu duterere ejo guterera nukugenda nukuri tukarondera ku itsitso tukaraba abaharanira ubutegetsi muri kiriya gihe uruhara bafise muri bijya byashitse bigahekura Burundi bikabuhekura umukuru y'igihugu bikabuhekura abarundi imbere n'indiri bidutinye kubiraba kandi je duza yuko nitwashira mu gushaka kwinshi ukuri
zo kuronka reka tubibutse inshuti mwese ko muri ko mwabandanya kumviza radio ijwi rya America turi kumwe na David Mirweneza muhiga David
ndabasoje ndi
Kigali akandi kazina ninde
David Eugene Marshall Sengeyun
ego me mukane gatoye cyane rwose kibazo cyimvira
bagira ngo mbaze nshimire kwanza umushinga ntahe ntibantunganya mu munsi w'uriyo
arakumva duga ku ijambo
Mfite rero akabazo kamwe cyangwa tubi nagira ngo mubaze akambere no kuvuga ngo ese ko hari ibintu biba bimeze nk'amabanga kari protected cyane y'umuntu wabaye perezida yanditswe gitabara ikibazo yaba aragize cyo kugera ku mabanga ari protege ya leta wenda yageraho akayabura nk'umuntu wabaye perezida yaba ashoboye kugera kuri sumite zose z'amakuru zikeneye kugira ngo yandike icyo gitabo icyo ni icya mbere icya kabiri nkamubaza se kwandika icyo gitabo ko ari ubutwari bukomeye nk'umuntu wabaye perezida w'igihugu akaba hari uruhare yagize mu kuyobora kandi hari aho umuyobozi agira gutya agaciko akaba nawe yakwinjira mu mateka runaka iyo yagezeho kwandika ku butegetsi bwe n'amakosa wenda ntazi ngo nayahe bwaba bwaragize abasha kwihangana agasa n'uwiteye icyuma rwose akavugisha ukuri ntabwo ndasoma icyo gitabo ariko yagerageze kunsubiza
murakoze David reka mukanya arakwishura tubanze duhe ijambo kandi deo umiriwe neza
miriwe
muri hega deo
ingozi mu Burundi
kandi kazina
ni haragakiza
duga ku ijambo kibazo cy'umviro
hama nanjye numvise ibyo gitabo buke acha mbaga rero none se vere yoba ikorana n'icyo gitavugira imenye uko kuri ibyabaye muri kahise yifashishije n'icyo gitabo ako nakambere aka kabiri nagira ngo ze nka twebwe kugwaruka ko numvise umenga hamaze gusohoka ibitabo amajana abiri n'ibihumbi bitatu sinzi rero ukuntu dufasha natwe kugira tuze turabimenya dufashishije n'icyo gitabo atari ku munwa nyene tubyumva ku bandi wa mukoze
murakoze deo reka tumuhe ijambo atangure cyane cyane ku bibazo bibajijwe na David aca atandukira ibibazo mwebwe deo mubajije duga ku ijambo perezida ntibantumanye
yego urashaka ndamutse David mwene wacu ari mu Rwanda ndashima yuko akurikirana ibibazo byo ngaho iwacu i Burundi burya iyo warongoye igihugu cyo urashobora kugira amabanga kandi nukumiye yuko mu banga y'igihugu ushobora gusanga hariho n'amabanga mbere akingiwe n'amabwirizwa y'icyo gihugu ugasanga dufise na wewe naho uri umukuru w'igihugu ariko ubutegetsi icyo gihe uburenganzira bwo kuyashyira ahabona haramwumva nko mu Bufaransa mbere ngira ngo kwa umunyarwanda arabyumva kudusunja ko hari igihe nko kubiraba ihonyabwoko by'abatutsi byabaye mu gihumbi kimwe n'1994 hari ahantu abantu basaba bati mwebwe leta y'Ubufaransa nimushire habona inyandiko zimwe zimwe zoshobora gufasha kumenya ukuri ku byabaye na cyane cyane ku ruhara uyu cankuri ya mbere n'Ubufaransa burimo ushobora kuba bwaragize muri ayo maroregwa hari izo bashobora gushyira habona n'ibindi bigoye ubwo kandi hariho ibyo umukuru w'igihugu wenyine ashobora ko yagize mu ruhara agira ati ibi jewe nta ngorane ntonyi mfise yo kugira ngo ndabisigurire ndabibwire abarundi ivyo rero nivyo cyo byatumye mbere ngira ndi reka nandike nashingira no kuri ya ntumbero nababwira ngitangura nti ni intererano ifasha umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kurondera uko kuri kuzefata kudufasha kurengera amaroregwa twe twagiye turacamwo kuva igihugu cikukira mbere cyane cyane muri rya myaka nashingiye ko mu kwandika igitabo canje no kuvuga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1987 n'indwi gushika muri uyu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nakwagiye guhera imyaka ibiri hanyuma ati harashobora kuba hari amakosa umuntu yagize genaje nabwire yuko uwo vuga ngo ntashora ko yagize makosa ari umuntu uyo bayihenze utagira makosa wenyene ni Imana naye abantu twese turihenda iyo twese tutabivuze hari nabandi barivuga hari naho mbere tugira makosa avuye kugushaka kwacu nama nibutsa nk'ugwaruka rw'i Burundi yo tukaturaganira mwibuke nk'abasengera muri Ekleziya Gatolika ingene duhora tuvuga iyo tugiye iyo tutanguye imisa tuvuga tuti ndireka ku Mana rugira byose nuko imwe bwende wacu kuko nacumuye cyane mu byiyumviro mu mvugo mu ngiro no mukwiyobagiza ibyo natezo gukora ugiye mbere no mu by'ubutungane mu by'ubutabera mu Kinyarwanda urashobora gusanga ni rubanda ariko rurabakubaza bati ikiora gikoze wacumbiriye gutya iyo wacanditse hoho batinye iki kiranditse bati cange iki waraciyobagije wari gushobora gufasha ngaha ngutabare ntutabare ukabivuga rero nka jewe peza ntiwantunganya umbaje ngaho hari ikintu kimbaza mu buzima bwanje genda mukuru w'igihugu buryo umukuru w'igihugu umurimo wawe wa mbere no gukingira abanyagihugu mugabo jewe harashiki igihe ntashobora gukingira abanyagihugu kuko nk'inzego ndagira nti nokwikora ko wasanga kuri ubu tudahuza tutavuga rumwe ugasanga mbere zirashobora kwikorera ibyo zishaka nico gituma nasiguye muri iki gitabo yuko naho nabaye ku butegetsi umwanya muto ari kandi umwanya habayemo byinshi mbere byagiye biragira ingaruka ku kugene u Burundi inyuma twagiye twiyumvira ingene bwotunganywa iyo rero ni nyishu ku bibazo bya David
ariho na Deo
ikibazo cya Deo nawe nawe nyine mbanje ndamuramutse ati mbese verizo gikoresha izo gikoresha urumva nandika je nagize nti ni intererano y'iwanje iyo uterereye rero we nk'umuntu arashobora kugira ati reka ndabyakire cyangwa sindabyakire mugabo icyo numubwira ni uko igihe nariko ndagishyira habona hariho abantu twari twatumiye harimo n'abari muri rya nama ije cyo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi mbere n'umukuru iyo nama ari mu bafashe ijambo kandi mu byo numvise no musashima avuga ati koko iyi ni intererano ikomeye cyane izodufasha natwe mu gikorwa turiko turarangura jewe gusa nkavuga ndi n'ubu hariho ibyo bagira bati ntiwatomoye neza muri iki gitabo turakeneye uko bitubwira gusumbya kiwe niteguye n'ukuri umutima wanjye uruguruye kuko nta kintu kimbabaza mu kubona abantu twama tugenda dusimba ibintu dusimba ibintu aho kugira tuti reka tubiheraheze urugwaruka rwacu turufashe turureke rutegure Burundi bushasha Burundi bwiza budateye cyo kimwe na buriya twe twakuriyemo atugaruka none icyo gitabo tuzokironka gute mu byo ndiko ndiyumvira kandi nibaza yuko nzoronka abantu bafasha ndiyumvira yuko icyo gitabo cyoshyikirwaruka koko bakagisoma kuva ku rupapuro rwa mbere gushaka urwa nyuma hanyuma tukazoronka umwanya wo kuronka aho duhura bari mu migwi 30, 40, 50 bakambaza ibibazo byose mbere hari aho babona narihenze cyanke hari icyo naciye ku ruhu rw'amazi bakabimbwira cyanke bagira bati ngaha turashima akabivuga kuko je icyo nipfuza nuko hoba kuganira hagati y'irunganwe rw'uyu munsi n'urunganwe rwa twebwe kugira ngo turangire twohanahana neza ku buryo igihugu cyogenda gihinduka neza ntidusubire inyuma nkuko nagiye ndabigarukako
yego meye tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Jackson miriwe neza
miriwe miriwe
muhera Jackson
basi bashaka mbanze nsuhuze abarimu amatwi iradiyo yacu bose
yego
ndi Jackson ndi ahantu bitwa mu giteranyi umutumba n'inono we
yego
jewe nafikigana nagerageje kutumviriza neza turaze twumviriza uyu mukuru w'igihugu wacu heza arongoye Burundi ibyagiye ashikiriza ni ukuri kikakuba yaracanditse ni neza cyane gusa nk'ugwaruka rwa kino gihe igitabo ntiturakibona nticyadushikira uko tubwire ikibazo kirimo i Burundi bw'ubu turabona burahanze turabona u Burundi bw'ubu harimo ubwishanyi bwinshi kandi ubona yuko iki gitabo ashobora kuba yaranditse no tutagisoma kinini zo kunywanisha abarundi ariko umuntu ayifuza kunwana na mugenzi we uko wasokuruza bakora ubwa mbere akariko navutwa ari kuri ubu none ubu hariho ubwikanye bwinshi udasiba kuba abantu tuba ariko bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye none ico bitaniyo kirungikana n'ingoga mu rwawuka kugira batugisome tumenye ko azoza kari imbere yacu n'akahise k'igihugu
murakoze jaso akandi
akana kabazo nako nagira kabiri nabona arabye ibyaciyeho agashyaraba naho tugeze ubu mbega uguhuza kw'abarundi kigitaba kivuga kunwanisha abarundi kuzubaho ryari kumenga ihuza ry'ubu ntiribaho nk'uko abambere hari hameze none igihugu cyacu kizoguma mu kaga gushika ryari
murakoze Jackson president ntunganya mu bibazo bibiri mu kanya gatoya cyane rwose mugerageza kwishyura Jackson
ego naramukije Jackson urumva yipfuje ngurya wa mbere ingene icyo gitabo cyumushikira turiko turiga uburyo koko cyoshikira abantu benshi abazi gusoma nk'igifaransa bo bizorohera mugabo hari n'uwampaye icyumviro ati mbega ntiworondera ukuntu naho wobicisha amajyambo make ibyo byumviro wobikunganya ukabishyira nko mu kirundi mbere n'abatazi igifaransa bagashobora kuzobisoma nabyo nyine turiko turabyumvira nyine byogenda arabaza kandi ati ubu muri kino gihe hari ubwicanyi mugabo ngira ngo gitwogeguza ubwicanyi buvuga mu gitabo canje n'ubwicanyi bwuvugwa mvuno munsi ntabwo buba buhuriye kuko ubwicanyi bwa kiriya gihe bwari ubwicanyi bw'ikivunga wabona ugiye kuraba nk'ibitero byaba ngaha ahehe ugasanga ni ikivunga kigenda kironda kenshi na kenshi gifatira ku mugambwe cyangwa gifatira ku bwoko byari bibonekeje muri kiriya gihe jewe nari ku butegetsi ntawo hakada yuko hariho nuno munsi abarundi bapfa oya yoba atemera agateka ka muntu kuko agateka ka muntu katutegeka yuko izina muntu wese agize ikimugora gitegerezwa nawe ukubise ubwo buntu kukubabaza cyo kutubabaza aha rero usoje icyo gitabo ciwanje azobona uko je ndabyumvira uko ndabifata hanyuma ahese abone n'ingene ateza kwigenza uyu munsi kirazira kikaziririzwa kwaka ubuzima umuntu jewe ndazi yuko no mu gisirikare no mu gisirikare iyo bari mu ntambara iyo umuntu uwo maze kubona neza yuko atagishobora kwera umwasi ashobora kurasa amakwice nta burenganzira na butoyi ufite bwo kumwica nta burenganzira na butoyi uramufata ukamugira umunyororo wawe mu prisonnier wawe hanyuma ukazomushikiriza ari ubutungane ari igihe hazogera nk'uko abahora bagwana bahize intambara bagahanahana abanyororo babo bikabuko ndibuka mbere na perezida Melchior Ndadaye igihe yari yafashe ubutegetsi ibyo yigisha yavuga ati ubuzima bwa muntu niko atihabwa namwe basirikare mwe rwa polisi muri ko muracungira umutekano mubonye umuntu abangamiye umutekano ntimugende kurasa hamwe muce mugira ngo acapfa murare nk'aho mwo murasa kugira ngo mugabo mushobore ntatse ashobore kugenda imbere y'ubutungane inyuma hanyuma rero urabona aragaruka ku cyumviro cyo kunwanisha abarundi icyo cyumviro nanjye ndagifise numvise ko avuga ati ndugwaruka urugwaruka rero ahubwo ubyumve neza ubitege neza gusumbya abandi mutegerezwa kugenda mwirinda kugwa mu mitego twebwe bakurubanyu twebwe ba data banyu twaguyemo muri iyo myaka iheze ugasanga tugiye mu mafuti tugiye mu makosa yatumye Burundi buzingama murabona nko kumara imyaka cumi turi mu ntambara twicana kubera ugushaka kwigungira kuko abantu bamwe bamwe ibyo n'ibintu bitegwa kutongera bidashobora kongera kuba mu gihugu ubutwara cyangwa ushaka gutwara wese akagira ati ngiye gutwara cyangwa ngiye kurondera gutwara ntwarira abarundi bose norohereza abarundi bose bakubishyira bakizana mu gihugu cyabo muri kino gihugu cy'u Burundi Imana yadusangije twese atanuwe yagize ngo urinya gupfa uwundi murinya gukira
ego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Samuel Mwiriwe neza? Samuel Maratumba? Numva telefone ya Samuel tari kuyumvikana reka duhe ijambo Jean-Claude. Jean-Claude mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hega Jean-Claude?
Ndi ngoroka Jean-Claude muvugana.
Yego.
Mba nashukubashimira by'umwihariko ni umukunzi wanyu. Ni ngoroka Jean-Claude mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gasana mu Bugana.
Yego me, murafite ikibazo icyumviro?
Ikibazo nabashimira ni uko akomeje kumva nyine ibiganiro mwakoze byose ukuntu ibyo mwakomeje muganira nkumva ari igikorwa cyiza cyane baba bari bashaka kugeraho intumbero bashaka kugeraho.
Icyo
navuga ni uko bakomereza aho ngaho ntibazacika intege mu kazi barimo.
Yego.
Kandi bagashyira hamwe kuko bashyize hamwe burya Imana irabasanga. Nta mutwe umwe wigira inama buriya mu kazi kose wajya gukora n'undi muntu.
Yego.
Buriya niba buri muntu afite kuzagera heza kandi hatuje hafite amahoro niyo mpamvu bagomba kureba bakareba icyakorwa ariko babikoze mu mucyo n'agahato kandi nta n'ikintu gihambaye kirimo ku buryo bagarura amahoro mu kazi kw'ababa barimo mu bitekerezo bashyira hamwe bose uko ari bagenzi babo b'u Burundi.
Murakoze
cyane. Ubwo ni ngoroka Jean-Claude mu Burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashana. Ndabakunda cyane dore turi kuri 5:15.
Murakoze cyane rwose, turashima kuba umukunzi akomeye cyane rwose wa Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane.
Egume imbere yuko duha ijambo Perezida Sylvestre Ntibantunganya reka dusubire turabe ko Samuel yoba hari. Samuel mwiriwe neza? Samuel Matwumva?
Alo?
Muratwumva?
Yego ndabumva.
Muri hehe Samuela?
Yego ndabumva.
Muri hehe?
Turaba chimye kuba muduha imirongo.
Yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gatoya cyane rwose.
Okay.
Samuela muratwumva ikibazo cy'imviro?
Twashaka kuba ashimira kwanza kuba mwaduhaye umurongo.
Yego.
Ikibazo twashaka kubaza none ko tugomba kumva bandika ibitabo none kugira ngo ubu icyo bakora biyumvira kugira ngo tubane mu mahoro cyangwa ngo demokarasi atari icyo bandikiye.
Muri hehe Gasabonera? Muri Kenya? Muri hehe?
Halo?
Muri hehe?
Byashaka kuvuga duti.
Yego.
Ikibazo twashaka kuvuga twebwe twumvise icyo gitabo vraiment Imana ibaheza agire cyane kandi ibongera ubwenge bwo kuyobora igihugu.
Yego murakoze Samuel reka ijambo Perezida Sylvestre Ntibantunganya cyane cyane tugaruke ku kibazo cy'urwaruka aricyo kibazo gihambaye cyane rwose nk'uko yabishikirije akamumotera urwaruka nakahe Perezida Sylvestre Ntibantunganya nk'uko mwabivuze kenshi na kenshi mu bihe byose bigoye igihugu u Burundi bwaciyemo urwaruka kenshi na kenshi usanga rukoreshwa n'abanyapolitike wo ku mpande zose. Icyo gitabo nibagisoma hariho vyiyumviro bihambaye cyane rwose bizotuma ikabahindura ukuntu ikaba karonka ubuhinga bwo kwirinda ababosha nabi cyane rwose akamumotera ugaruka muri rusange naka.
Ubwa mbere ho novuga yuko gufatinyiwe kwandika navuze ndi nandikira ubwa mbere ugaruka nkuko nabivuze kugira rubone ibyagiye bitugora rubone amanyenzi bagiye bagwamwo atari bo bayiyumviriye mugo bakabakajana n'ababakwega bagira bati inzira niyo nziza hanyuma nk'intambara ziheze ugasanga ubwo gwaruka kigo gwambe waharonge inyungu haba namba abantu bagasigaye bibaza mbere bati beka jewe ibintu nabigiriye mwiki ajewe ndashobora kuzotanga nuturero twinshi abantu tugira tuganira ngaha a umugoko bwose bakugura ibyo bakakubwira bati iyo ndaje nkuri ya naka ingene yari uwa mbere mu kugenda mu bicanyi atari ukaraba ubu ingene ameze ugasanga yashoboye kwiga amashuri ngo yaheze ugashanga ntiyashoboye kuva ku muryango wiwe ugasanga ntafite ikimutunga biraheza bigatera agahinda ariho ntushangira ndi gwaruka murafata icyo gitabo mu gisome mugende muraba ibyagiye bishika ahangaha na hariya na hariya murabe iyo byava naho byaca n'ico byazanye kiri mu gihugu hama mubone yuko n'ikibi igihugu kigiye mu ntambara kigiye guhagarara abambere bigora cyane ni mwebwe ugwaruka rero mubyirinde na cyane cyane mugire muti turafashe ingingo yuko kajya kahise ego tutagahakada ko ni kashi byo gucacu mugabo tugira tuti ni kahise kabi tutiza kwirinda mu gutunganya igihugu mu nzira nziza insiguro cyo no kwita impanuro ni ikihe impanuro ni ukubye yuko ubwa mbere hoho umuntu ategwa kubahwa akubahirizwa mu buntu imana yamuremanye ubuntu bwiwe turazi yuko habaye mbere n'inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose Declaration Universelle des Droits de l'Homme itangazo ryerekeye ukubaha no kubahiriza agateka ka muntu aho usanga bavuga bati abantu bose bavuka bangana hanyuma tukamenya yuko iyo mvuka mungana muba mufise uburenganzira bumwe kiretse gusa yuko umwe wese aheza agatungwa n'ingene yagiye akoresha ubwenge Imana yamuhaye cyange ubukerebutse yarongeye mu mashure kugira ngo ashobore kugenda yiteza imbere mugabo atawe umutege imitego aho niho haca haza rero icumiro cya kabiri yuko atayindi nzira ituma abantu babana neza atari intwaro ishingiye huje aho nyagihugu ikaba intwaro umunyagihugu agira ijambo ikaba intwaro umunyagihugu afite uburenganzira gukurikirana neza uwo yatoye ingene ashira mu ngiro ibyo yemereye abantu ikaba intwaro ishingiye ku ijambo rero ryabene igihugu aho umuntu agira ati hagize ikingoye ndakivuga neza mu cyubahiro cyose mukubaha mugabo kandi atawuza kumbwira ngo hatufise uburenganzira bwo kuvuga akumva yuko kandi hari ibintu by'ukubaha itunga rya leta ni ukuryubaha
yego me
kamenya yuko iyo tunga aho gukoreshwa riza risahiriza umunyagihugu
mukagira kare cyane rwose reka turangirize
imbere kidatanguye gushira imbere ivyerekeye kwigisha neza abana b'igihugu no ku gushira mu ngiro ivyerekeye amagara meza ko yagihugu kuko ivyo bitariho ibindi cyo bigora gushikira
mukanyira cyane cyane gose
nyinshi ndacane cyane nayivuze dusha no kuganira cyane gusumbya ku bantu bamaze gusoma ico gitabo bakabona ivyumviro bakabona amakuru ndagishira
hari ivyo mwaswe mu ntango uko abazomenya cyane cyane nkuko mu gitabo citwa Burundi Democracy Piégée urumva ko hariho abantu bagize uruhara gukuriza mu demokrasi mwavuze ko mu abo bantu umuntu yobamenya asoma ico gitabo ariko mu majambo make cyane gose ikintu wotubwira ko urya ngo uja gukingwara arayirata abantu baburije mu demokrasi bande mu Burundi mu gusozera
ugiye kuraba nibaza kuvuga ngo umuntu umwe cyangwa abantu babiri ugiye gusoma ico gitabo uzobuda yuko hari byagiye bigora bose hari byagoye gusumbya abandi hari n'abavyononye gusumbya abandi yumviriye nabi gusumbya abandi reka nituze kuganira nituze kuvugana ku mazina abantu bagende basome igitabo
hanyuma inyuma tukanya katujanye tuzosira kwa kimako katujanye sivete zibantunganya kugira ngo iki gitabo tukinonosore neza turabashimiye cyane kuba mwatuye akanya kugira ngo muhe ikiganiro radio ijwi rya Amerika kugira ico gitabo mwanditse turashimiye abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo turashimiye ingenieur yadufashe mu bw'ibyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kugiranya ikiganiro mwakoze kutega amatwi mugira amahoro n'umugoroba mwiza mubandagikane mwumviriza radio ijwi rya Amerika.